imwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika risaminanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu, itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi. No munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Kuri uno munsi wa gatanu rero nyene, umunyekongo Denis Mukwege yahawe agashimwe mpuzamakungu Nobel kubera ibikorwa byiwe byo kuvura abakenyezi bakorewe amabi afatiwe ku gitsina. Mu bushobozi bwanyu n'ububasha mufise mu kibano, umuntu yahohotewe mumufasha mute? Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga c'uyu munsi. Ariko mbere yaho, mugenzi wacu Diane Nininahazwe turi kumwe hano muri studio adushikirize inkuru yihuta twabaronke.
Ego Diane, umucamanza mu rukiko rukuru rw'u Rwanda yafashe ingingo yo kurekura mu gatondo kuno wa gatanu by'agategekanyo umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara. Mu byo Diane Shima Rwigara na nyina wiwe Adeline Rwigara barekuwe bategetswe, harimo kutarenga igisagara ca Kigali batabisabiye uruhusha. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Eric Bagiruwusa yakurikiranye ivyo no rubanza.
Amashi amarira y'ibyishimo na za arero ya nyinshi nibyo byiganje mu rukiko umucamanza kimara gutangaza ko munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara na nyina umubyara Adeline Rwigara barekurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze. Ni nyuma y'usabe bw'abunganira Maître Gatera Gashabana na Maître Buhuru Pierre Celestin bavugaga ko barekurwa by'agateganyo. Umucamanza rero yarabusesenguye maze asanga ibyavugaga n'umushinjacyaha ko bakomeza gufungwa nta shingiro bifite ategeka ko barekurwa bagakurikiranwa bari hanze. Baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ni icyemezo cyashimishije benshi mu rukiko. Hakurikiyeho za areruya nyinshi n'andi magambo ahesha Imana icyubahiro ku bavandimwe n'abasenganaga n'abaregwa, maze batangira guhobera baregwa, abandi bazamura ibiganza bashimira Imana ku buryo byahindutse nk'akavuyo mu rukiko, maze abacungagereza bakurikizaho gukoresha ingufu bajyana Diane Rwigara na nyina mu kindi cyumba cy'urukiko. Diane Rwigara wahise ufatwa n'ikiniga gaturika karira mu rukiko mu ijwi ryuje ikiniga yabwiye ijwi rya Amerika ko yakiriye iki cyemezo.
Ndumva nuzuye ibyishimo ariko bivanze n'ibitekerezo byinshi bijyanye n'uko uyu munsi wari mwiza ariko ntabwo wari ngombwa.
Gute?
Uyu mwaka urenga tumazemo ni ndetse n'imyaka tumazemo turi muri uru rugendo, ntabwo abantu bakagombye kuba batotezwa ku bitekerezo byabo. Ntabwo umuntu afungwa kubera ko yagize igitekerezo cyangwa se yagize icyifuzo ku byo ashaka kugeraho mu buzima. Niyo mpamvu rero ntekereza ko hari ikizahinduka.
Icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye bamwe basa n'ababuza aho bahagarara. Urubanza rurangiye Madame Victoire Ingabire, perezida w'ishyaka FD Inkingira itaremerwa gukorera mu Rwanda, nawe uherutse gufungurwa mu minsi ishize kubw'imbabazi za perezida wa Repubulika, yashimye iki cyemezo cy'urukiko avuga ko hari intambwe ubutegetsi bw'u Rwanda butangiye gutera kandi ishimishije yo gufungura urubuga rwa politiki. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho yongeye gusaba ko n'abandi bafunzwe ku mpamvu za politiki bafungurwa.
Nimwe yo gufunga mutavuga rumwe n'ubutegetsi, nta mpamvu nimwe ihari, nta mpamvu nimwe yo kutumva ibitekerezo by'abandi. Kuba mu minsi yashize igihe perezida yarayuzaga parlomasha yaravuze ati twiteguye kumva n'ibitekerezo by'abandi, rirya jambo naryo ryampaye kongera kumva ko koko hari icyerekezo kindi gice cyo gucyacu kigiye kujyamo. Ntaba nshimira rero kwa abantu bafunguwe, ariko nkanasaba ko hari izindi fungwa zihari. Abayoboke b'ishyaka ryanjye barahari cyane, barimo n'abayobozi batatu b'ishyaka baracyafunze, nabo ndasaba ko bafungurwa. Hari Deo Mushayidi aracyafunze, ndasaba ko yafungurwa. Hari Dr Niyitegeka, ndasaba ko yafungurwa, n'abandi banyapolitiki babahari. Ariko nkongera kugaragaza ko ari ikintu gishimishije, kerekana inzira nziza turimo tugana.
Byabaye cyo kimwe na mugenzi we Maître Bernard Ntaganda, perezida fondateri w'ishyaka PESI imbera kuri mugenzi we Diane Shima Rwigara ufunguwe by'agateganyo, yasabye ko yahabwa urubuga akomeza gukora politiki biri hanze y'ibyo ngo kwaba ari ukumwagurira gereza.
Diane arekuwe, ariko ntiyarekuwe, ariko nk'umunya politiki ntabwo arekuwe nk'umuturage ugiye guhinga amateke. Ni ukuvuga ngo rero agomba kujya guhabwa uburenganzira bw'urubuga rwa politiki akavuga, kuko bitabaye ibyo kumurekura byari bibaye nk'aho bamuhindire gereza bakamujyanye muri gereza nini aho bamubuza kuvuga.
Umucamanza mu cyemezo cyategetse ko abaregwa batagomba kurenga imbibe z'umujyi wa Kigali batabiherewe uburenganzira. Yategetse kandi ko impapuro z'inzira zabo zigomba gushyikirizwa umushinjacyaha ukurikirana dosiye yabo kugeza igihe urubanza ruzarangirira. Iburanisha rizakomeza ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka, abaregwa bazababura n'abidegembya. Eh, bagira ubusaji bwa Amerika I Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tonge kubaha ikaze. Kuri uno munsi wa gatanu umuganga w'umenye Kongo Denis Mukwege yahawe agashimwe mpuzamakungu k'amahoro Nobel kubera ibikorwa vyiwe vyo kuvura abakenyezi bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Mu bushobozi n'ububasha mufise mu kibano umuntu yahohotewe mwo mufasha mute? Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi cerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Kaze rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Ikigo Seruka cyo mu Burundi gifasha ahanini abantu bakorewe amabi afatiye ku gitsina bafise umugambi wo kuremesha abakorewe ayo mabi mu kibano. Muri uwo mugambi rero niwe tugiye kuganira ku bijanye n'uburyo umuntu n'uburyo amashyirahamwe canke abantu ku bwabo bashobora gufasha abakorewe amabi afatiye ku gitsina. Reka rero twakire umutumire wacu muri iryo shyirahamwe ni Madame Beatrice Barandekera, umuhinga mu bijanye n'inyifato canke umuremesha abo bita la psychologue mu Gifaransa. Madame Barandekera niwe ajejwe umugambi muri iryo shyirahamwe Seruka, umugambi urangurirwa mu kibano mu gufasha abo bantu bakorewe amabi. Madame Beatrice ndabaramukije ndabahikaze mu kiganiro muri isanga.
Ego mwaramutse neza, murakoze cyane.
Murakoze namwe. Tubanje kubakeza ku myaka ndumva 15 iheze muri ico gikorwa cyo gufasha abantu ngaho mu Burundi.
Ego, murakoze cyane.
Ego, ejo bundi twarumvise ko ari wo munsi mwahimbaje mukaba mwaragize n'inama n'abamenyesha makuru. Tubanze duhere kuri ako gashimwe uwo munyekongo yaronse Denis Mukwege yahawe ako gashimwe mpuzamakungu k'amahoro Nobel nk'ishyirahamwe risanzwe rikora ibijanye no gufasha abantu bakorewe amabi, nawe akaba ari byo ashimika ko cyane akavura abo bakenyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Mwakiriye umute ako gashimwe?
Ego, uko twakiriye ako gashimwe nuko twakakiranye umunezero cyane, kandi cyane cyane ko ako gashimwe gatuma n'abandi babona ko bogira inguvu, boshira inguvu, bogira umwete, boba imboneza mu gufasha abahohotewe, abahuye n'amahohoterwa afatiye ku gitsina. Rero n'agashimwe gatuma gatanga inguvu mu bantu, kandi na cyane cyane ko kaburira na cyane cyane abataratahura gufasha abahuye n'amahohoterwa afatiye ku gitsina kugira ngo bose bumve ko uwo mugambi, bumve ko urwo rugamba rwo gufasha abahohotewe bivuye ku abahuye n'amahohoterwa afatiye ku gitsina, urwo rugamba ari urw'umwe wese.
Murakoze cyane rwose. Rero nkamwe nkuko twabivuze namwe murakora ibyo bikorwa byo kubafasha, mukaba mufise uwo mugambi wo kubafashiriza mu kibano, mwodusigurira cyane cyane abatarawumva n'abatawuzi uwo mugambi mufise wo gufashiriza abantu mu kibano uteye ute, umeze gute?
Murakoze cyane. Uwo mugambi dufise wo gufashiriza abantu mu kibano numugambi watanguye mu mpera z'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Rero umugambi icyo ufasha ni umugambi ufasha abantu bo mu kibano cyane cyane gutahura amahohoterwa afatiye ku gitsina, gutahura ingaruka mbi zayo, hama ukongera ugafasha abo bantu bo mu kibano nyine kuronka ubushobozi bwo kumenya kuvurana ibikomere biterwa n'ayo mahohoterwa afatiye ku gitsina, bamenye kuvurana ubwabo hagati yabo, bagashobora kandi kuvura abandi. Ni ukuvuga rero ko ari umugambi uko ufasha abantu bahohotewe mugabo ukabafashiriza mu kibano, kuko burya ihohoterwa ryabaye ntirikora ku muntu umwe gusa, ahubwo umuryango wiwe, ababanyi, ikibano cyose. Eka dufashe mu buryo bwagutse abantu bose ugasanga bashikiriwe mu buryo ubucanke buriya n'ingaruka mbi z'amahohoterwa. Nicyo gituma uwo mugambi ari umugambi ufasha abanyakibano gutahura ingaruka mbi z'amahohoterwa, gutahura ibikomere batewe n'amahohoterwa afatiye ku gitsina, hanyuma bakaronswa ubushobozi bwo kumenya kuvurana ibyo bikomere, hama bakavura n'ababanyi babo bakongera bakarwanya nanone ayo mahohoterwa afatiye ku gitsina.
Ni ukuvuga ko kumbure abashobora kuba nabo nyine baraciye muri ibyo bibazo, nabo nyine bakagaruka bakigisha abandi bashobora kuba babiciyemo kugira ngo babigishe ku kubana nabyo, kubyirinda n'ibintu nk'ibyo. None muja mu kibano, muja mu makartie, muja mu ngo, bigenda gute neza na neza iyo muri ko murigisha?
Urakoze cyane. Ni ijambo mu kibano no kuvuga ko ni umugambi, ni ukuvuga ko ikigo kirwa kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe cyavuye kwa ubundi batwakira batwituye ku biro, ubundi tuvuze mu kibano ni kujya gukorera aho abantu bari. Ni ukuvuga ko umugambi urakorera mu ntara zitatu, cyane cyane urakorera muri Muramvya, Cibitoki, hama urakorera no muri Bujumbura, cyane cyane mu makaritsiye y'inyuma y'igisagara, Ruziba, Buterere na Kamenge gato gato.
Ego, urumva ni ukuvuga ko muja aho bari mukabaganirize, mutanga inyigisho, mugira mubigenza gute iyo mwicaranye nabo, mubigisha mute, bigenda gute?
Urakoze cyane. Muri uyu mugambi ukuntu dukora ni ukuvuga ko ubwa mbere haba hariho abantu baba barakiriwe n'ikigo seruka, babakiriwe n'ikigo seruka cyangwa n'abandi bantu bakorera muri izo ntara, cyangwa bakakirwa n'abajeje intwaro mugabo ari uko bakorewe amahohoterwa afatiye ku gitsina. Twebwe rero icyo dukora ni uko dufasha abo bantu tukabashyira hamwe, cyane cyane ari nk'abubatse, dufata abantu bari ingo zubatse tukabashyira hamwe, cyangwa abandi bantu batandukanye tukabashyira hamwe, tukagira imigwi y'abantu, gutyo tubashyize hamwe tubaha inganda urukurikirane rw'inganda zine zifasha abantu gutahura ubwa mbere ibikomere babayemo byatewe n'amahohoterwa bakorewe kuva na kera na rindi, hama ikabandanya bakorerwa n'amahohoterwa, hama zikongera zikabafasha zikabaha ubushobozi bwo kumenya kuvurana hagati yabo, kuvurana ibikomere batewe n'ayo mahohoterwa. Gutyo rero izo gukurikirane rw'inganda zine ruheze tukabonamo abantu bashobora kuba bagiye imbere cyane bakize ibikomere bagashobora gufasha abandi. Rero ni ukuvuga ko umugambi uca wigisha abanyakibano gufashanya hagati yabo kuvurana ibikomere, aho kwakira umuntu umwe tugafasha umuntu umwe ari ukwiwe tukamwumviriza ukwiwe, ahubwo turabumviriza tukabaha umwanya wo kuganira mu rugari, no kuvuga ko nta tubaha umwanya wo kuganira ahantu hatuje, baganira ku bikomere ari nk'umugore n'umugabo bateranye gutyo, bakaronka umwanya wo kwiganiraho bakabitahura, hama bakaronka n'ubumenyi bwo gushobora kubikizanya hagati yabo.
birumvikana ko atari igikorwa cyoroshye cyane cyane ko akenshi usanga amabi yakorewe mu kibano nyene nabo bantu baba bayakoze nabo nyene bakiye mu kibano turaza kubigaruka ko mukanye twumve zimwe mu ntambanye mwaciyemo kugira ngo mutangure uwo mugambi n'ibyo mukora kugira ngo abakoze ayo mabi nabo nyene mushobore gukorana nabo mu buryo butandukanye kugira ngo bose mubafashirize hamwe twabajije n'abari ku mbuga ngurukana bumenye kuri Facebook mu kibano ibyo bakora kugira ngo bafashe abo bantu bakorewe amabi reka nabo nyene tuje ku mungu wa telefone tubabaze ibyo basanzwe bakora kumbure nabo nyene bashobore kukuja hamwe muri iyo migwi ya seruka cyangwa iyindi migwi kugira ngo bafashe abakorewe amabi afatiye kugitsina duhere ku mungu wa telefone kuwitwa Samuel amahoro neza Samuel. Alo Samuel?
Yego ndakumva.
Urahura komeye.
Yego ndakomeye.
Shikiriza icyumviro canke ikibazo.
Nagira mbaze uwo mutumirwa wacu. Cambere byari manje kumushimira. Nagira ndamaze tindeka mu ntara zose uwo mugambi wo buhari wa seruka.
Ego nicyo cyonyine.
Ego
urakoze cyane gose Samuel. Reka tubanze twakire Cedric mbere ko umutumira kwishura. Cedric nawe turi kumwe?
Ego ndagize nyirwa munyamakuru.
Amahoro neza.
Ndandora mu kicyo no umutumire. Ego amana ko barabobate oye mu umutumire. Tubaje tubiri. Bakorana gute na bijya bigo bita nka zahumura. Cyane izo nyigisho zabo batanga batiherekereza iki nta hari ubundi bufasha baha uwo muntu aba yagize ayo ma ya torture aha ndavuga nk'ubufasha denifato financiere nishira kwa bako mubati
ibibazo byiza urakoze cyane nawe Cedric. Madame Beatrice duhereye kuri Samuel mukorera mu ntara zose ni hehe cyane cyane bo baronka?
Ego murakoze cyane nabivuze ngitangura umugambi urakorera mu ntara zitatu Muramvya Cibitoki na Bujumbura ariko n'abandi bantu baje biturika igoseruka bavuye mu zindi ntara zose mu kuva ku igoseruka kirabakira mugabo mu buryo bw'uko umwe wese aje kwitura yakirwa mu buryo bwawe nyine nkabo mugabo uwo mugambi wo gukorana n'ikibano ukorera mu ntara zitatu Bujumbura Muramvya na Cibitoki ikindi novuga nuko naho tutari mu zindi ntara nuko abantu bakorera mu zindi ntara bakora mu mugambi wo gufasha abaho bafite ugitsina turakorana cyane akenshi turafashanya no kubaha inyigisho zitandukanye nuko dukora.
Cedric nawe akabaza niba mukorana nk'amashyirahamwe nkahumura akabaza kandi niba hari ibindi mukurikirizaho iyo mubafashije kuri izo nyigisho hari ubufasha bw'uburyo mubaha kumbure kwivuza canke nibindi baba bakeneye mu buryo bw'amafaranga.
Murakoze cyane. Humura ego iri mu mashyirahamwe dukorana nababwiye yuko abantu bose bakorera mu kurwanya amahoro bafate ubitsina bose turakorana kuvuga ko amashyirahamwe ngahumura n'abandi bose turakorana tugafashanya tugahana inyigisho tukagira ingendo zituma tungurana ubumenyi cyane ari nk'abahuye n'amahoro bafite ubitsina barashobora kuturungikira abo tubafasha natwe twashobora kubarungikira nyine bivanye n'ubufasha bakeneye. Hama ikindi cyerekeye ikindi kibazo ni uko abaje ati abandi aba bantu mufasha bari mu migwi mbega hari ibindi bibafasha nk'ibyerekeye uburyo bwo kubaho amafaranga iki nuko abo bantu bwa mbere mu byerekeye byo kubavuza umuntu wese yahuye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina aravuzwa agahambuka igoseruka kandi ku buntu hama ibyerekeye byo kubafasha mu bundi buryo ari nko gutera imbere nk'amafaranga twubaha uyaye nta mahera dutanga mugagusa nk'abo bantu baba bari mu migwi bamenye kuvana ibikomere byo ku mutima bakagira aho bageze tubabagira inyigisho zo kubahimiriza ku gushinga udushyirahamwe twadusanduku tugufashanya no kugurana no kuvuga ko nk'abo dufite muri Muramvya na chizo kikanunga hivi jumboha za hariyo abama ze gushinga tudushira hamwe tugufashanya no kugurana ugasanga basa ku mugambi wo kurimira hamwe ukororera hamwe n'ibintu bivuze n'ibintu ugasanga baronse ico bifasha mugabo tutabaye haya amahera mugabo ahubwo amahera yavuye muri duke twabo bashize hamwe mugabo bakabona gufashanya kuduzanya gukuzanya.
Murakoze cyane gose. Reka duha kanya na Remo. Remo ku murongo wa telefone uratwumva?
Ndabumva.
Nduga ku ijambo.
Abo bantu baba bagize ibibazo byo gufatwa nko ku ngufu, kandi hari ingaruka zivamo sida n'izindi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Ese babafasha iki? Kubona babafasha kuba babona imiti, kuba bagera kwa muganga, ese niba babafasha bakabona iyo miti? Turabona nko mu Rwanda, ndagende mu Rwanda nko mu Rwanda bashobora kuba bayibahera ubuntu, ariko se mu Burundi bayibahera ubuntu, muri Congo, muri Uganda, bino bihugu muri East Africa se bayibonera ku buntu, bakaba bagera kwa muganga bicyoroshye, basaba bararwara n'izo ndwara wenda bakabafasha, niba ari umuntu bafashe ku ngufu bakaba bamuvura, bamuha iriya miti dutuma atandura sida atari amara amasaha 48. Ikindi kintu, ese bari igihe leta ishobora kuba yabatera inkunga bakabona ubufasha bwihuse bitagoranye? Nicyo kibazo nari mfite, wenda murakoze.
Turagushimiye Remo. Reka twakire na Sibomana. Sibomana amahoro neza.
Muraro.
Yego.
Ndi Nyangatare. Ikibazo nshaka kubaza, ndashaka kubaza ese hakorwa iki umuntu ufashwe ku ngufu kugira ngo amenye ahantu yabariza cya kibazo cye cy'uburyo ahohotewe? Yabibaza te kugira ngo abamufasha abe yababona?
Uravuga abamufasha ku bijyanye n'amagara yiwe canke ubutungane?
Ku bijyanye n'amagara yiwe, kugira ngo bamenye ubuzima bw'uko bumeze n'iyo mitabe yayihabwa. Ikindi nanone mfite nshaka kubaza, ese babande baba bamufashe ku ngufu bamuhohoteye hateganywa iki kugira ngo babe bakurikirana
n'ubutungane?
Urakoze
cyane Sibomana. Madame Beatrice, numva ko Remo na Sibomana baduhamagaye bari mu Rwanda, turazi ko no mu Rwanda naho nyine murafise y'ikigo. Yabajije Remo niba abaca bandura sida mubafasha mute, mubakorera iki cyane cyane mu masaha ya mbere ibahejeje gufatwa ku ngufu?
Murakoze cyane. Mu masaha ya mbere ni ukuvuga ko uwashushe ku ngufu ajya kwa muganga mu kigo Seruka cyangwa ahandi hose baba kwa muganga babikora. Mvuze ibyo mu kigo Seruka ni uko aza hamwe ashyitse imbere y'amasaha 72, ni ukuvuga ko aronka ubufasha bwo kwa muganga, cyane cyane mu byo kwa muganga arakingirwa umugera wa sida n'izindi ndwara zisa mu bihimba byirondoka. Ni ukuvuga yuko iyo miti aronka ayironka ku buntu. Muga hari igihe umuntu ashobora kuza yamaze kwandura umugera wa sida. Iyo amaze kwandura umugera wa sida rero twebwe turamwumviza, tukamufashije akeneye dusize ahama, tukaca tumurungika, tumurangira ahandi mu yandi mashyirahamwe bafasha uwamaze kugenda umugera wa sida, batanga ijya miti ashyirahamwe ya MSS cyangwa Burundi cyangwa mu bindi bitaro bya leta. Barafise ama ibisata byo bifasha abagenda mu mugera wa sida, kandi iyo miti bayironka ku buntu. Guhama yavuze ati mbega muraronka ubufasha bwa leta bigenda gute? Ni ukuvuga ko iyo miti dukoresha mu kigo Seruka ahanini tuyihabwa na leta iyo miti, kandi turafise n'abaganga bashatse kuvuga abaforomakazi bahembwa na leta.
Tuvuge kuri icyo nyine cerekeye uko mukorana na leta, n'ibimaze imisi biba kube ingaruka zimaze imisi zibonekeza kubera iyugago ry'amashyirahamwe menshi yigenga mu Burundi, cyane cyane ayafasha mu buryo nk'ubwo mwebwe mufasha. Ntimwo bamwe araronse abantu benshi cyane babitura kubera kumbura yandi mashyirahamwe yugawe yahagaritswe nako by'agateganyo amezi atatu, vyifashe gute mu bantu musanzwe mufasha bariyongere?
Oya, ibi murabona ko bibaye vuba, sinoshobora kubona ko ubu biyongereye cyangwa mu misi ingahe ngira ngo ibyo umuntu yobibona mu misi iza ubundi uko turiko turabakira nuko twatubakira nta murengera wabo tubona.
Tugarutse kuri cya kibazo cy'intambanyi z'uwo mugambi tuko turavuga umugambi wo kubafashiriza abantu mu kibano ni hahandi nyene haba hasanzwe hakorewe ayo mabi mubegera gute mu kibano abanyagihugu imiryango muyegera gute kugira mu babwire muti turaje kubafasha kuvyabaye bigenda gute.
Murakoze cyane mu kujya gukorera mu kibano ku bwa mbere turakorana n'abajeje intwaro tukakorana n'abandi bantu basanzwe bari ku mitumba ari abo bita nk'abari mishaki yago basanzwe bakora ni kuvuga yuko abo bajejwe intwaro tuba twarabahimirije twabaronkeze inyigisho cyane cyane tubamenyesha umugambi tubasigura umugambi kumeze n'abandi bantu batandukanye tukabaha inyigisho tusigura cyane cyane umugambi ingene umeze gutyo rero twabasiguye bagatahura umugambi nuko ngushingiye mu kugira iyo migwi ntibivuga ngo bigorane kubera nabo nk'abajeje intwaro n'abantu bari mu kibano ngabo baba bafite abantu bamwe ariko barakira bahuye n'amahote bafatiye ku gitsina naho kuba tuvuga dasabagira basi aba bantu ahubwo duhiriwe duhishije ni mu badufashirije kubera hariho twebwe aho tutageze cyane cyane ibyo birakunda kuboneka cyane cyane n'amahoterwa abera mu ngo akorerwa nk'abakirizi bakorerwa n'abagabo babo bashika cyane kuko bemigwe tukafata imirongo mugabo rero gukorana n'ingo nashaka ndavuge ko bitoroshye cyane kubera iki nukuvuga ko iyo migwi uba urimo uwahohotewe n'uwahohoteye ari wo mugabo wiwe ni ukuvuga ko ubwa mbere hari aho umugabo yankakuza mugabo ntaho turabona ko yahakuza cyane kuko babahimirije baraza mugabo akaza abantu ariko bamaze kubashika barumva ko ari ahantu hari ugukiza gutyo bakabandanya bakurikirana izo nganda bagashobora gukurikira umurongo w'abandi kujya hamwe bakaganira gutyo bakamenya no kugira ibiganiro mu miryango.
Turaza kugaruka kuri icyo kintu gihambaye cyane ubuze cy'uko umugabo cyangwa umugore yaba yahohoteye mugenzi we mu mufashiriza hamwe kumbure hari habo baba batitwaye mu butungane ugasanga baracabana ingene neza na neza mubaganiriza biba byagenze gute turabigaruka navyo nyine mu kanya katubanze tubandanye ku murongo wa telefone twakire Israel uraho neza Israel
uneza rafiki ya Amerika
mahoro mahoro
yego nitwa Sabato Israel koko ndi hano bitinya gatovu ni mu murenge wa Mugunga mu karere ka Karongi mu burengera zo mu Rwanda.
Urakoze cyane.
Mbere na ndenda banje ndabanza gukeza uriya mukongomani watsinda igihembo cya PNPR mu byukuri byashimisha abantu benshi ku isi kubera icyo gikorwa cye cyo gufasha abagore n'abana babasa aho bafashe ku ngufu turayimushimiye cyane kandi akomeze ubwo butwari Imana ibumugisha. Bo ndashaka kuvuga ku no gushimira cyane cyane ku twebwe nko mu Rwanda hari nk'abantu bari bari Nyagatare n'ibindi babivugaho mu Rwanda barabitangaza bakora ubukangurambaga aho nk'abagore cyangwa abana bafashwe ku ngufu hari ibigo mu Rwanda bita One Stop Centers biba biri ku mavuriro cyangwa kuri za hopitali hose mu gihugu mu Rwanda aho umwana wahohotewe wirinda kumukarabya kugira ngo udasibanganya ibimenyetso ahubwo uwo mwanya ugahita uhamagara hari imibare bagenda batanga uhamagara kandi kwishyurwa bahamagara ku buntu kugira ngo umwana akorerwe ubufasha bwihuse birakorwa mu Rwanda cyane ubwo bukangurambaga burakorwa tunabona no gushimira za minisiteri ishinzwe iterambere ry'umuryango n'uburinganire ari nayo ishinzwe abana kuko ubukangurambaga ikora n'ubukangurambaga bukomeye cyane. Ndangira abo bantu bose baba bahohotewe cyangwa se baba bafite abana bahohotewe yuko mu by'ukuri icyo ni ikibazo gikomeye kandi gihangayikishije isi muri iki gihe kuko harimo abagabo bitwa inyangabirama bagenda bahohotera abo bana babica babicira video yabo kugira ngo abo bantu bajye batanga amakuru ku gihe bakorana n'ibyo bigo One Stop Centers biri ku bitaro hose hano mu Rwanda kugira ngo mu by'ukuri abo bagabo bajye bafatirwa urubakwiye kuko babicaye ibyishe video y'umwana ukiri mutoya. Mu by'ukuri nanashimira cyane mu byukuri kuko bigenda bigaragara ko bikorwa kandi nkuko umuntu yarabivuze hakuryazanya gatere abantu babarikoze barakurikiranwa cyane mu butabera kubera yuko ni ikintu bavuze mu Rwanda ko kidashobora kwihanganirwa aho banaje bana n'umuntu uba wabikoze uba wahamwe n'icyaha bagukatira igifungo cyo guherayo nkuko bivuga mu Kirundi bagukatira igifungo cya burundu kubera yuko n'icyaha kitihanganirwa ni zero tolerance tunago nawo kubishimira kugira ngo nibi nakazwa mu by'ukuri umuntu wese kuko bigenda bikorwa ugasanga umwana w'imyaka 12 umwana w'imyaka 8 bamuteye inda cyangwa se yafashwe ku ngufu yarahungabanye yagize ikintu kihungabana muri we kuko ni ikintu gikomeye cyane birakazwa cyane mu Rwanda umuntu ubikoze wese akamenyekana arahanwa bikomeye igifungo cya burundu kandi tunashishikariza abantu bose bashoboka kugira ngo amakuru umuntu uyamenye wese ahita atanga amakuru kuri polisi kugira ngo urwego rw'ubushinjacyaha dufite mu Rwanda rwitwa RIB rumukurikirane kuko rwemeje kubikurikirana.
Turagushimiye cyane Israel, urakoze cyane.
Ndabashimiye cyane Radio ya Amerika n'Isabato Israel mu Rwanda.
Komera komera. Twakire kandi n'uwitwa Jean Claude. Uraho neza Jean Claude?
Radio ya Amerika.
Uraho.
Muravuga na nk'ibisanzwe n'ingoboka Jean Claude mu buratero bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa. Mudugudu wa Ruyenda ya mbere. By'umwihariko baje kubashimira mu kiganiro muri isanga mama hadutuye nk'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika tubakurikiranira gatanu kuri gatanu. Ndashimira uwo muntu watsindiye icyo gihembo. Ni igikorwa cyiza cyane yakoze kandi akaba yarahawe n'ibihembo bitewe n'igikorwa yakoze cyo kuba yabashije gukora icyo gikorwa bamuhembeye. Urumva ibyishimo tubanza kumuha n'amashimeshi ku bakunzi biwe kandi n'igikorwa yakoze kacyagejeje ku batuye isi akamaro. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi ni ukuvuga ngo ikintu cyerekeranye n'ihohoterwa rikorerwa abadamu cyangwa abakobwa mu ngo, hari ikintu hano mu Rwanda cyatangiye gukorwa by'umwihariko hano mu murenge wa Gashanda. Bajya batoranyamo nk'abantu nka babiri cyangwa bane, umugore abagabo babiri n'abadamu babiri, baba bafite ingo zibanye neza, babashima ko bashobora kuba ari inyangamugayo cyangwa kugira izindi ngo ziba zifitanye amakimbirane mu kubana neza. Ubwo rero abo bantu baba baraturanyijwe bahabwa amahugurwa bakabahabwa n'imyambaro ibaranga n'ibyangombwa, haba habonetse nk'ayo makimbirane mu ngo bo bakabasha kuhagera bakabasha kuyasesengura bakareba ikosa ryaba riri bakabunga, aho kugira ngo havemo umwe ushobora kuba yakangiriza undi imbere y'uko batarahagera. Iyo bahageze ni ukuvuga ngo bareba ufite amakosa bagasaba kongera kubunga, hanyuma bagasubirana kuko baba barabihuguriwe baragiye mu mvugo yabyo. Ubwo uri kumva rero kiba ari igikorwa cyiza cyane kigomeje gutera indi ntera hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo humvikane ingo nyinshi ziri kugenda zisenyuka zitewe n'amakimbirane mu ngo, ahubwo abo bantu nicyo baba babita abafashamyumvire wenda mu by'ingo bashinzwe gukurikirana ingo zitabanye neza mu midugudu.
None ga Jean Claude, nkawe nk'umunyagihugu aba aho ubonye muri ako karere, nk'icyo umuntu yokora kugira ngo yirinde kwayo mabi aba mu kibano, ni nk'igiki kintu wowe kuri kubwawe wokora kugira ngo wirinde kwayo mabi, cyanke niba yabaye wokora iki kugira ngo ufashe aba bantu baciye muri ayo makuba?
Ubundi yabaye gukurikirana kuba kureba aho icyo kibi cyaturutse kugira ngo kibi ndetse nkagerageza no gukurikirana n'ingo zaba zifite iyo gahunda yo kugira ngo aya makimbirane kujya nayitaba nk'urugero nk'urw'abagenzi babo bakoze, nkageza kubagira inama nkababwira ibirimo nkabunga nkawe ati mugomba kubana gutya, umurongo muriho ntagaro mukumvikana, nimba ari imyaka mujeje mukumvikana mugiye kuyigurisha, nimba umugabo afatiwe mu ikosa dore ko amakosa atabura y'abagabo bakabasha kujya hamwe bakumvikana nino kareba na uko umuntu ubukuzi tubona ahantu di difference ifta iri nyine ko basho kubigaruramo neza uri kumva ntago nabo twakifuje ko ingo zahora zihonda nabica nuko tubyumva mu bihugu cyangwa natwe mu Rwanda bibaho sinze ko bitabaho bicana mu ngo kuba mu itangazamakuru ariko nkatwe tuba duhari tugomba kugerageza tukabijyamo nabo baba baratojwe nabo bakadufasha tukareba ikibazo cyaba kiri kugira ngo tubashe kubyunga neza kugira umutekano mu gihe ihohoterwa riveho rero tuzakika Burundi dore ko ari n'intego u Rwanda rufatirwaho ko rugomba gucyohoterwa mu gihugu.
Urakoze cyane rwose Jean Claude, turagushimiye. Radio Ijwi rya Amerika Samiranirayiwe. Yego cyane, urakoze. Radio Ijwi rya Amerika Samiranirayiwe i Washington DC. Mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, mwumva buri munsi saa 10 kugeza saa 11 aho tuganira ku bibazo bitandukanye. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Tumira mate, turagaruka. Murakoze.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, nkuko twabivuze, turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, turiko tuganira ku bijanye n'ihohoterwa rikogwa mu kibano. Umutumire wacu ni Madame Beatrice Barandereka umuremesha, abo bita ba psychologue. Madame Barandereka ni wajejwe umugambi mu ishyirahamwe Seruka urangirwa mu kibano mu gufasha abahohotewe cyane cyane ku bijanye n'amabi akoregwa afatiwe ku gitsina. Madame Beatrice, twavuze kare yuko iki gikorwa kitoroshe kandi yuko uwo mugambi muri kumurarangura mu kibano ari mu karere ayo mabi aba yakorewemo. Twavuze ko umugabo n'umugore wiwe bashobora kuba barahuye n'ibyo bibazo byo guhohoterana. N'umukenyezi cyangwa umugabo aba yabituye, avuga ati n'aya mabi nakorewe bigenda gute kugira ngo mubashikire mutangure mubaganirize, kuko ni ikintu kitoroshe kuganiriza ingo haba habaye nk'amabi nk'ayo yakorewe umwe ku wundi, bigenda gute kugira ngo mutangure muganire n'abantu bubatse.
Murakoze cyane. Ukuntu tubigenza ni ukuvuga ko akenshi abagore baba baje kutwitura bo nyine ubwabo, bakatwitura tukaganira ku mahoro tubakorerwa, mugahita tukabona yuko ukubafasha ni byiza ko bafashwa bari kumwe n'umugabo wiwe, kandi bagafashwa harimo bari kumwe n'izindi ngo zubatse kugira ngo baze barafashanya ukuntu bamwe n'abandi bazamo batabitahura hama bakizanye ibikomere. Nuko rero nge nabigenda kenshi mwumva yuko abakenyezi baba batwituye, rero turababaza tuti mbega ubona nka hamwe hari ibiganiro bitekanijwe ku ngo zubatse ifasha abubatse kuronka umwanya wo kuganira ku mahoteli bakoreranira, ubona ko tukamubaza ko ubona ko umushinga ntawe yoyoza. Akenshi hari aho bemera kuza, mugabo hari aho batemera, kuko akenshi iyo abamaze gushika kuri urwo rugero rwo kujya kutwitura ni hamwe usanga hariho n'abagore usanga barahukanye, ni ukuvuga ko barabanye n'umugabo n'umugore. Nihage nababwiye yuko rero tugerageza gukorana n'abandi bantu ku mitumba imboneza, abajeje intwaro kuko baba bazi ibyabo akenshi, gutyo rero tukabaha ubutumire, tukabaha ubutumire bakavuga bati mwatumiwe n'ikigo Seruka kujya mu nyigisho. Gutyo rero baje niho cyo twasigura neza ubwa mbere kwasigura igituma tuje ngaho igituma tuje kuronka kanya kuganira ku bibazo ibi nibi kubaho bopegwa tukabibabwira ko tutaje mu butungane kuko kenshi hari abana bakibaza ko baje mu butungane bakibaza ko baje gupfunga mugabo bahashitse ukabona ko atari ibyo ahubwo ari umwanya wo kuyaga n'ababo gutyo bigatangura gutyo rero niko tubaronka dukorana abagiye intwaro tukabona n'imboneza ziri ku mitumba
turabizi kandi ko nko mu myaka yahera twarigeze kuganira n'ishyirahamwe ryanyu mwari mufise inimero abantu bashobora kubahamagara ko yo bakeneye kubafasha cyane cyane nko kuba ari mu zindi ntara kumbure mwo bafasha kuronka amakuru n'uburyo bo kwifata muri ibi bihe bitoroshe wose rero gatanga iyo nimero ni mwari mukifise yaho abantu bashobora kubitura bafashwe ku ngufu cyane bagize ikibazo runaka
ego izo nimero ni nimero ukoresheje telefone ya onatel ukoresha hama nturiye ni mirongo ibiri na bibiri mirongo ibiri na bine mirongo inani n'indwi mirongo itatu
mwongere musubiremo kandi
mirongo ibiri na bibiri mirongo ibiri na bine mirongo inani n'indwi mirongo itatu
turabashimiye tuzere ko banyuranye bishwe rya Amerika mwayumvise iyo nimero cyane cyane abari mu ntara zitari murambya cibitoki na Bujumbura aho kumbure bashaka kubafashiriza ku telefone bakabayobora bakabereka ico mwokora radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC tubandanye ku murongo wa telefone twakire Frederic amahoro neza Frederic
amahoro y'Imana kuri mwe
turashima namwe
noneho alo
kibazo cyangwa icyumviro
icyumviro nateraho nitwa Frederic na wiyushye intege muri mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo none kuri ibyo bintu by'ihohoterwa usanga kenshi byiganje mu ngo ariko ukabona harimo biri kunyura mu buryo budasobanutse ukumva nk'umwe aravuga ati sinajya kurega umugabo wanjye ko yamuhohoteye kandi tubana ariko umugabo nawe sometimes ashobora no kubikorerwa ariko nawe kugira ngo ashyire hejuru urabona akenshi na kenshi imico nayo hari ibyo igenda idufashamo kugira ngo umuntu w'umugabo atere agatoki ajye kuvuga ati ngewe narahohotewe n'umugore ushobora gusanga no mu bandi bamwise n'ikigwari ariko kubera mentalite cyangwa se imyumvire igenda iba ikwiye kuzamuka kugira ngo n'iryo hohoterwa ricike cyangwa se rinarwanywe ku buryo bwivuye inyuma ahagakwiye kujyaho nibuze nko mu tugari abantu baba egisiperi cyangwa se babisobanukiwe bakwiye nko kwigisha uburyo ihohoterwa ribaho n'uburyo ryarwanywa ndetse bakerekana n'ingaruka mbi zaryo zishobora kugera ku muryango ubwo rero tubirwa turamushimiye ntabwo abatagize ngo aduhugure gusa mu Rwanda ho ubona ari gake cyane bishobora kugaragara ariko bizagenda biza gusa umuntu aba yumva atari ibyo kwihererana kuko bishobora kugira ingaruka ku muryango babyereranye ukabumva bavuyemo nk'amakimbirane cyangwa se ugasanga ntabwo bitumye urugo rutera imbere n'igihugu kikabihomberamo muri rusange
turagushimiye cyane Frederic
nanjye ndabashimiye ijwi rya Amerika ku mwanya muduha
twakire kandi n'uwitwa Kome Kome uraho neza
ndaho ndakomeye namwe murakomeye
yego turashima uduhamagaye uri hehe
ndi mu Kayanza
tugakwi ijambo
na kibazo gusa yari kiyumviye na ganda muterere bakoze neza abandanye nige shyiramwe turagemera ariko azarabe na sebwe gitsina gabo azarakivugira kuko hari igihe usanga babi bibanda ku kuvuga yuko ari abagore bonyine baba bafatwa ku nguvu kandi ari igihe usanga n'abagabo na sebwe nyine ishobora gufatwa nabi n'abagore basi nagira ngo mushimire ariko na twebwe azazaraba gusa ntibazaze baravuga yuko kenshi ari abagore gusa bafatwa ku ngufu n'abagabo ariho abafata ku ngufu
cyane rwose
murakunda cyane ino radiyo turayikurikirana
turagushimiye kome ewe madame Beatrice rero duhere kuri Frederic aravuga ati biragoye ko umugabo cyangwa umugore aja hejuru akavuga ibyamubereye ko yahamagara yuko inyigisho zotangwa cyane nko muri uyu mugambi cyangwa utari uwo mugambi hari inyigisho seruka igenda iratanga haba ku maradio canke mu kibano bakagenda barashishikariza nkuko bavuga ibijanye no gufatwa ku nguvu ingaruka zavyo haba mu butungane canke handi kugira ngo abantu babandanye buri munsi buri kwezi bumva yuko ikicaha gikomeye kandi gihanwa kandi kizifise ingaruka mbi ku muryango.
Ego murakoze cyane ibyo gutanga inyigisho mu kibano ahantu hatandukanye biri mu bikorwa by'ikigoseruka gishimikira kuva kera kikibaho no kuvuga yuko izingenzi zitandukanye zirabaho mu kibano mu ntara zitandukanye ku bantu b'imigu myinshi itandukanye tubahimiriza gutumenya amahoro tugafatiye ugitsina kumenya ko amahoro tugafatiye ugitsina ashikira uwo ari we wese ngiyeho mvuga kuri uwo mushinga ntaje kuvuga ko nituvuga abakenyezi gusa nibyo turabizi ko n'abagabo bashaka guha n'ihoterwa zifite ubwitsina kandi no muri uwo mugambi wacu nituvangura abakenyezi muri iyo migwi navuze dufite abo bari mu migwi bafashanye gukizanya hama bakiza abandi harimo abagabo ni kure turatanga inyigisho itandukanye bakamenya gutahura abanyagihugu bakamenya gutahura kwihohoterwa ari ribi urikorewe ahubwo yuvuga kugira ngo afashwe ucyo ntihabe ingaruka mbi ni naho rero baca baronka bamenya naho bo kwitura bamenya n'abantu mu kibano bashobora kwitura ni na rero nuko mu gushinga iyi migwi ubwa mbere niho twakora niba jeti intwaro n'imboneza niho byasiye n'ibitugora kugira ngo dushikire abantu mugabo ubuhoho bavuga ko iyo migwi ihari nabo urugero bageze ko harimo amaze gutangura gufasha abandi bahohote kwakira abandi bantu bahohote kuvuga ko bandanye bakira abo bantu bandi rero aho badashyitse bashobora kubahamagara bati turakeneye umugwi mudufashiriza twamaze kugira muze mubafashe mushimangire aho tugezeze kugira ngo baronke ubufasha bukwiye nuko rero inyigisho itandukanye ziratangwa ku mice y'abantu itandukanye kugira bamenye amabi afite ugitsina ingaruka mbi zayo n'ingene boyakinga n'ingene bofasha uwahohotewe.
Kuri icyo nyine kijyanye no gufashwa n'abantu baciye muri ibyo bibazo kandi rimwe na rimwe hari igihe usanga bijyanye n'inyifato zifatanye n'imico akenshi iyo nk'umugabo cyangwa umugore yahohoteye mugenzi we biba bigenze gute iryo hohoteba kumbure riragera naho riba ugufatwa ku nguvu ku babana ariko ku ntango yavyo kugira ngo musigure yuko koko uyu yahohotewe uyu ntiyahohotewe ni ibintu bisanzwe by'ababana mubisigura gute biba bimeze gute cyane cyane sinzi ko mutahura ikibazo.
Ego nagitahuye no kuvuga yuko uwaje kwitura aravuga uko amerewe kandi akenshi haraho biba kuko iyo barinze bavuga kuko izo z'amaho tugafite ku isi akenshi cyane biraboshwe cyane n'imico n'imigenzo abakenyezi benshi bakaba muri kwaniko zubakwa cyangwa nk'umugabo nyine ashobora guhoterwa mu rugo hariho wari yabivuze yavuze ati umugabo we biramugora kuvuga ko ahohoterwa n'umugore umva ni imico n'imigenzo iguma idufashe ariko iyo habaye inyigisho nyinshi inyigisho zituma abantu buguruka amaso bakamenya ko ibyo atari byo guhora hama bakarondera ubufasha nuko rero tumenya gute cyane ko ari umuntu yahohotewe uko umuntu aje abivuga uko umuntu aje yitura urashobora kubona yuko umuntu ari uguhohoterwa cyangwa atari uguhohoterwa bivanga n'ingana merewe hari naho aza binaboneka no ku mubiri hari naho aza yakubiswe hari naho aza yakomeretse ibyo urumva ko byazibonekeza hari aho usanga atakironka karasiyo hari aho usanga ari wareze abana wenyine ibyo byose n'ibintu biba biboneka gute ukabibona n'ingene amerewe ku mutima ibishobisha afite n'ingene ameze ushobora ko uwo muntu kuko n'umuntu ariko arahohoterwa. Yego
murakoze cyane twakire kandi n'abandi Bosco ku murongo uraho neza Bosco
uraho neza nyine mu makunzu y'izwi rya Amerika abana nahoze numviriza radiyo yanyu kare uko mwahoze muvugire kurwa rya Diane Vigara FM ari mu byadushimishije cyane. Aske twifuza yuko twaba abantu hanyu ijwi rya Amerika mukajya duduhamagara tukababwira nk'amakuru tuba tugiye tumenye.
Uherereye he none?
Merereye I Kigali mu Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika irasamiraniraho 5/5 ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu.
Tukunda kuyikurikirana cyane.
Kuri izo nkuru rero nk'iyuvuze ya Diane Rwigara nubwo atari yo turiko turavuga muri aka kanya mu kiganiro urabandanya ubikurikirana mu makuru yacu ari imbere turabashikiriza izo nkuru mu buryo burambuye.
Murakoze cyane.
Turagushimiye Bosco.
Sawa murakoze.
Reka tubandanye ku murongo twakire Bigirimana. Bigirimana wiriwe neza.
Wiriwe.
Urahura komeye.
Ego ndakomeye cyane.
Icyumvire cyangwa ikibazo?
Ora nashaka kubaza. Akenda nako umuntu bamufashe yahote nyine. Umutinyi dikanze ngikeme. Ige gihano bomuha cyabure ati ningi nake ngingahe bomufunga. Nyine cyabure ihada we utanga ibintu n'ibyo nyine. Ige gihano akwiye ko.
Cyangwa igitegekanije n'amategeko. Cyangwa igihano gitegekanije n'amategeko.
Ego.
Nijeriko
ndabaza.
Okay, urakoze cyane Bigirimana.
Ego kandi subi inyuma. Ariho ayo makuru tuma twumva yajyane kwigara kabisa. Bole ukuntu nyine bamurekura no tuko tuba mu mengo baramuhotera babona uruganda rwiwe batanze cyamunara n'isinzi ko barutanga ariko tuko tuguma cyafata hasi. Leta nyine ikwiye kuraba ko ari mu za politike ego biraba mugabo gusa ikagabanya umugabo akabakora mu gasho.
Bamurekuye by'agateganyo.
Bamurekuye.
Uraza gukurikirana mu nkuru nko mu minota ishika 10 turaza gushikiriza ayandi makuru kwirekugwa giwe. Kino kiganiro kirangiye turagushimiye Bigirimana.
Ego ego traba kuna kabisa ni Burundi mukoneka.
Ego urakoze cyane.
Radio
Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Madame Beatrice yabajije Bigirimana kubijanye n'igihano umuntu yafashwe wundi ku nguvu mu bisanzwe murakorana nabo bahanwa gute mu Burundi kubijanye n'amategeko y'umuntu yafashwe wundi ku nguvu.
Nego murakoze. Hariho ibihano biba bitekanije n'amategeko. Hariho umunyororo gufunga imyaka 25 ariko bivana n'ingene biba byagenze n'ingaruka mbi zabaye kuri uwo muntu, kuko hariho n'abafungwa n'imyaka irenga iyo mbere bagafungwa n'uguherayo kubera bafashije umuntu ku nguvu, bivana n'ingaruka mbi zabaye kuri uwo muntu yashashize. Yego
murakoze cyane. Kandi tu subira inyuma gato, ndumva muri seruka naho nyene mubafasha ku mujanye no kwitura ubutungane.
Yego turabafasha kwitura ubutungane. Hariho ubujeje ko abafasha kubabwira ngene by'ubutungane bimeze, hama ari ukeneye kuronka umushingamanza amufasha kuburana aratamumurosa kandi mu kubona.
Urakoze cyane. Nkuko twababwiye turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga cerekeye ubuzima n'amagara y'abakenyezi n'abigeme kuri uno munsi wa gatanu, turiko turaganira n'ishyirahamwe Seruka aho bafasha ahanini kubijyanye no gufasha abahohotewe mu kibano, abafashwe ku nguvu mabi ashingiye kubitsina. Barafise rero uwo mugambi batanguye haciye imyaka 6 ujejwe kuja mu ngo mu kibano bagafasha abantu mu kibano, babafashiriza mu kibano kubijanye nayo mabi yafatiye ku gitsina aba yakozweho. Uwo mugambi rero niwo Madame Beatrice Barandereka ariko aradusigurira. Turi kandi no ku murongo wa telefone twakira abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, naho nyene tubibutse ko kuri Facebook twakira ibyumviro byanyu n'ibibazo. Tubibutse ko adresse yacu ari VOA Radio yacu. VOA Radio yacu ni kuri Facebook, murashaka gushikirizaho ibyumviro n'ibibazo tukabishikiriza mu kiganiro. Madame Beatrice rero tuko tuja ku musozo w'ikiganiro muhamagarira abantu gute kugira ngo baje muri iyi migwi yugufashwa baba bahohotewe cyangwa bahohote mubahamagarira gute mu cibitoki muramvya n'ibujumbura iyo migwi mwishinga mute
murakoze cyane nababwiye ko mu ntango ngena zagenze ku mu ntango tugitangira umugambi mu mpera z'ibihumbi 2011 ngena twabahamagara kujya mu migwi ubwa mbere twatanga inyigisho ku bantu batandukanye abasanzwe bakora muri gisata cy'urwanya mahato bafatiye ubwitsina ku bajeje intwaro ku mbonezo ziri ku mitumba tukabasigurira umugambi tukababwira umugambi ngene umeze ngene uje ukora cyane cyane turakorana cyane cyane n'aba bo muri leta bo mu bushikanganje bwo gushyigikirana abo bita RCDC abajejwe ingo n'imiryango mu ntara
kuko
nabo batanze bakira abo yego batanze bakira abo bantu rero tugafashanya gutyo rero uko ngena turonga iyo migwi ni uko bava muri abo bantu baba bariko barafashwa n'abo bantu cyane cyane imigwi ya mbere dufise irimo n'abajejwe intwaro rimwe izo mboneza zo ku mitumba hama tukabaha inyigisho rero izo nganda z'ubukurikirane bw'inganda kugira ngo bamenye gutahura ibikomere batewe n'amahoto batandukanye bamenye kuvurana rero iyo migwi ya mbere imaze kuhaja byaciye bitworohera cyane kudatura iyindi migwi kwibaho kubera iki iyo migwi ya mbere imaze kuhaja bamaze kuronka inyigisho bamaze kuronka nabo ubushobozi bwo kumenya gufashanya hagati yabo kuvurana ibikomere gufasha bagenzi babo ni ukuvuga ko nabo ubwabo bakiriye abantu nabo babasigurira icyiza cyo kujya mu migwi gukorana nk'umugwi gufashanya nk'umugwi kubera iki mu migwi babandanya bafashanya naho abakozi bose bataba bahari gutyo bakaba abantu bafashe mu minwe igikorwa cyo gufasha abahohotewe mu kibano bakabandanya bafashanya rero urumva ko imigwi yindi yo mu nyuma atari twebwe abatari abakozi bo mu kigoseruka bariko barayishinga ahubwo ari abo bantu basanzwe baragiye mu migwi ubwa mbere bayishyiraho kubera batahuye ineza yo kuja mu migwi kugira ngo bakizanye ibikomere byavuye mu mahoto batandukanye amahoto bafite ku gitsina hama bashobore kumenya no kubigwaniza bari hamwe kuko kurwanya amahoto afite ku gitsina uri umwe ntibikunda mugabo ubaye rubaye runani rw'abantu benshi birashoboka biroroha cyane
tuja ku musozo w'ikiganiro akajambo kanyuma kandi wongeraho impanuro ku batari muri iyo migwi icyo bokora kugira ngo birinde ayo mabi akoregwa mu kigo mu kibano mu ngo impanuro bahanizihe icyo bokora muri make murakoze cyane rwose
murakoze nk'impanuro ubwa mbere gato imbere y'uko ntanga impanuro gato nashaka ndaba menshi ko muri iyo migwi dufise ni ukuvuga ko muri iyo migwi yacu hatarimwo abahohotewe gusa harajamwo n'abahohoteye murumva ko ari umigwi ifasha abahohotewe n'abahohoteye bakamenya gufashanya rero ngiye ku mpanuro nuvuga nuko ubwa mbere abantu bose botahura yuko amahoto bafatiye ku gitsina ari akaranda kandi no kuvuga yuko ingaruka mbi zayo zidakora ku muntu umwe gusa zikora ku bantu benshi batandukanye no kuvuga yuko rero impanuro nuko bose bogira ubunani kugira ngo bagwanye amahoterwa afatiye ku gitsina ikindi nacyo ni uko abamaze gutahura ingaruka mbi z'amahoterwa afatiye ku gitsina bagerageza bakaza baratanga inyigisho mu kibano mu miryango aho babaye kugira ngo n'abandi babyumve kuko benshi barabayeho mu mahohoterwa no mu ngaruka mbi ziguma ziva muri ayo mahohoterwa kubera iki batitura ngo bafashwe hakiri kare kuko iyo badafashijwe umuntu akagumana ibikomere yatewe n'amahohoterwa nawe agira imyifato ihohotera abandi gutyo ugasanga turi mu kibano kigima kirimo amahoterwa menshi aguma akora ku bantu bose kubera iki abo bantu batafashwa kugira ngo babe abantu nabo bazima basubire mu buzima bagire inkomezi bagarukana umutima ubwo ubwabo nyine ugufashanya bagira umutima ugukora ikiza ubundi hoho iyo umuntu yakorewe ihohoterwa
akanyeka tubanyega ke turagushimiye cyane rwose Madame Beatrice Barandereka. Ego, murakoze cyane rwose. Mwari kumwe na Oriane Itanga ishaka mu kiganiro muri Isanga nashimiye na Fatuma Kalali Masi mu buhinga bw'ivyuma. Mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika.
Oriane Itanga ishaka, urakoze ku kiganiro muri Isanga utugeje.